ingabirano twahawe y'ugusangira urwezo na bene Dominique ndabataziriye banduhira ukuri.
Banduhira ukuri ni ryo zina umwungere wa Diyoseze Katolika ya Muyinga yataziriye abasore bane yarahejeje kwatira mu ibanga ry'ubusaseredoti kuri uwa gatandatu. Musenyeri Yakimu ntawondereye ati batiwe mu mwaka wa yubire y'ikigongwe n'impuhwe by'Imana. Uwo mwungere wa Ekereziya ati ubu mwaka wategerezwa kurangwa n'umwidegemvyo kubaba mu gihugu bose.
Nuko tubisoma mu gitabo cya bene Levi, bene uwo mwaka wategerezwa gutuma hatangazwa umwidegemvyo mu gihugu kubakibamwo bose. Umuntu wese akagira haba kubahwa, ntihagira uruzimba uwundi, umukene agafashwa batamurondeye ko inyungu canke ngo bamurye ku rwenge. Ukugira abanda baja no kubatwaza umukazo bitaba umuziro. Uwo ni wo wari umwaka wa yubire. None rero natwe twari dusanzwe mu mwaka wa yubire idusaba kwigana Imana nyen'impuhwe n'ikigongwe mu kubigirira natwe abantu bose duhereye ku bo yaduhaye ngo tubane.
Muri abo basore bane batiwe harimwo uwo mu muryango w'abapatiri b'abadominikano. Musenyeri Ntawondereye Yohakimu yasavye abo yataziriye banduhira ukuri kwigana umwiranda dominikano atatinye gushingira intahe ukuri mu gihe hari kuhigisha kwa inyigisho mbi mu gihugu ciwe, inyigisho ziha agaciro gato umubiri w'umuntu.
Bana banje rero ngira ngo natire igihe cya Dominico Nunez wa Guzman iso gihe cyacu mu Burundi. Mugabo ibyiyumvira n'imigenzo biteye agahinda kuko bishobora kubyara inkurikizi mbi bityoza agateka k'ikiremwa muntu. Byose ntibibuze nimuzirikane rero ubwa mbere yuko kubw'iteka mugira ngo muterwe muzoba mushinzwe ubutumwa bwo kunywanisha abantu na Yesu Kristo nyonga z'ikigongo cy'Imana kugira ngo abahumurize, abahoze, abaremeshe basangire nawe umutima n'ingendo.
Gasosi Ndimwo niwe yaserukiye Leta y'u Burundi muri ibyo birori. Amaze gukeza abatiwe yavuze ko higeze kuba igihe gisusa n'igihe cya Dominico Mweranda mu Burundi.
Natubwiye ibihe bya Dominico Mweranda mu Bufaransa, natubwiye yuko ibyo bihe bidasa n'ubwaha iwacu. Mugabo ntibisa, mugabo birasusa, kuko muri icyo gihe hari abagumbuzi naho iwacu nitwo bwoko atabariye. Abagumbuzi bo mu Bufaransa barafise ibyo bavuga byawo, mugabo n'ubwaha mu minsi iheze bari bihaye nkumbi mu gice cy'Uburundi cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura. Nitwovuga rero yuko icyo gihe cy'Abadominike n'ubu
Gaston Sindimwati abagumutsi bo mu Burundi bagize ikibazo cyo kuba bataronse ijambo nk'iryo umwungere wa Diyoseze ya Muyinga yashikirije kuri uwa gatandatu. Abatiwe bashimiye ababafashije kugera aho bageze.
Uratanguye urugendo, urugendo rutimiriwemo imidugo cyangwa imirambo. Muradushigikira, mudushoboze aho kutwararaza cyangwa ngo tuvugire mu ntamata. Muradukebura, mutwunganire, dukomeze urugendo, ntidusubize ibirenge inyuma.
Abavyeyi babo basore batiwe mu ibanga ry'ubusaseredoti nabo nyene bashimiye cyane abamenyereje abana babo kwinjira muri iryo banga.
Bishimiye kandi abo baseredoti bagiye baramenyereza muri byinshi byerekeye ingendo yo kwibera Imana, bakabafasha kuzirikana n'ubutumwa bahamagariwe mu buzima bwihebye muri Ekereziya y'umuryango.
Muri ibyo birori byabereye muri paruwasi ya Muyinga, Gaston Sindimu yari yaherekejwe kandi n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka Anise Niyongabo. I Muyinga, Jean Bosco Ndarulinze, Ijwi rya Amerika.